Evariste Ndikomanyanka
Erike Uwimana ni umuhinga w'ivyuma kaze murano makuru mu Kirundi agizwe n'inkuru nkuru zikurikira imigambwe ya Iprona na IPD zigame banga iraje bishinga ningene injabwenge ziriko zitakazi zikaje gukorera mu bindi bihugu nta kindi abarongoye iyo migambwe basaba ataruko leta yitorera umuti ibibazo bituma izo njabwenge z'u Burundi zija kuronderera ubuzima handi muravyumva murano makuru akanyamuneza nikose kubunguruza abantu n'ibintu babajana canke babavana mu gihugu ca Congo hamwe n'abadandaza bakorera mu isoko Bujumbura City Market kubona uruhuye rwa gatumba rwaruguruwe bagasaba ko n'izindi mbibe zicuga ubuzo kugururwa kugira ngo imigenderanire isubire hagati y'ibihugu byo mu karere amafaranga yagurishijwe inka zatanzwe mu mugambi wo kunagura igisata cy'ubworozi muri komine Rumonge intangara ya Burunga bwirizwa kugaragara aho hari abazigurishije nabo bazirihe zihambwe abandi aho ni muri komine Rumonge intara ya Burunga byashikirijwe na mustaneri wa komine Rumonge mu nama y'umutekano iheruka mucanandi y'amagara y'abantu nayo ituyagira kubijanye n'ihungabana ry'inyifato kaze murano makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ano makuru tuyahere mu gisata tindero gusubiriza abigisha bagiye batakiri ku kazi biri mu byihutirwa leta itegerezwa gukora bivugwa na Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona kubwiwe ngo biragoye gushikira imbona kazoza mu gihe igisata tindero kigihanzwe n'ibibazo bituma abana bataronka ubumenyi bukwiye uwo mukuru w'umugambwe Iprona yibutsa ko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi rivuga ko leta itegerezwa gutuma abantu babaho neza mu gihugu ari nacyo gituma itegerezwa gutora inyishu y'ivyo bibazo vyose kugira abaja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu ntibabandanye bagenda urije nkuru nziza arongoye umugango w'abadasigana Iprona
icyo kibazo cyane cyane tubona gifatiye ku mibereho y'abakozi ba leta cyane cyane abarimu bahe bakazi kuko ubuzima bagahanse ko tugira imana akaba ari hakiriho n'abandi boshobora kubasubirira leta irondera uburyo uko nibasubiriza hakiri kare ivyo rero umuntu ariko aravyumvira akaca yibaza ishusho ya kazoza mu by'indero arabona yuko igihugu atahuriko kiraje inyishu rero umugambwe w'abadasigana bamuvuga nuko ikibazo c'indero cyohagurukirwa hakabaho ya nama rukokoma mu by'indero leta ikicara ikaraba ico kibazo kijanye n'ubuzima bw'abakozi ba leta sabari mu gusabaganga ariko cyane cyane wahanika hashira ingufu ikabona yuko ico kintu kidatoye inyishu n'abandi bazoyena mwarimu umuravye mbega n'amafaranga ahembwa yogenda gatonda ku kazi hanyuma gategura agasubira kigisha akabaho kwezi kose nta wundi rero duganyira ni leta burya leta nitegerezwa gufata ingingo ico kibazo cyo kuvuga yuko ataburyo buriho birumvikana ruhavyo bubanzo biriho ariko leta yica igatora inyishu n'abarimu bagahagarara bagatora inyishu kabaha kazoza ikukuntu abantu bihebura kubera iki buryo abantu uvuze ngo hariho ibibazo by'ubukene mwese mubibona ko mubifise ubyumva mwese mbamutsagi ariko abantu bavuga bati haracari ibibazo by'isahogwa gitunga gigihugu haracari ibibazo by'ukurenganya cankari batavuga ati n'iryo tunga ryo tumye ejo turindira tukaronka ntaryo tubona ibi rero byerekana umwiheburo leta rero itegeza kwereka mu bantu umwizero sabarundi gusa ibwirizwa shingiro biremeza ko leta itegerezwa gutuma abantu babaho neza mu gihugu baba barundi n'abanyamahanga
umugambwe IPD zigame banga na ubona ko icogabanya umurindi w'abakozi ba leta muri rusangi bariko baratakazi baja gukora hanze ariko leta yagabanya ibiciro ku vyankenerwa kuko bagenda kubera ubuzima buzimvye Abdul Kasim awurongoye abona ko umuti wa byose woba guhangana n'ubukene bw'igitoro no gukura makuri n'amatagisi ku bifungurwa biva hanze y'igihugu kubwiye ngo ukongera umushahara abakozi ni kibazo cyogorana gusumba ngo kuko byosaba kuyumvira aho ayo mafaranga yova ndetse n'igitigiri cyayo tumukurikire
kubwo umugambwe ipedezi gamibanga kugira ngo duhagarike umurindi w'abigisha tubona baguma baja mu bihugu hanze batakazi eka mbere n'abakozi ba leta bose tubona yuko umuti nyamukuru kandi urama ari uwo kugabanya ibiciro ku masoko kuburyo bigabanuka cyane gose kuburyo buboneka hamwe wosanga rero niyo mishahara yitwa kwa mitoya ishobora gutunga umukozi izo rero byoca mu nzira nkuru zine twege tubona nk'umugambwe ipedezi gamibanga umuti wa mbere no gutora umuti bigitoro kikaboneka ku mastation nuko vyamye ubugikeneye akashobora kunwesha ahashitse hose kandi ku giciro kizwi mu nzira za magendo bagaca babihagarika umuti wa kabiri no kukura makoli n'amatagisi kubifungurwa bizabiva hanze ibiharage umuceri n'ibindi maze abanyagihugu bagashobora kubironka ku giciro gitoya kuko amatagisi amakoli biri mu biduza ibiciro vy'ibifungurwa kindi ca gatatu tubona nuko huboneka umuti kwibura ry'amahera mva makungu idolari bituma abadandaza barangura ibintu hanze baca baza kwirukira mu masoko yo mu kinywabi bita marché noir abadandaza borangura bakaza shikana ibidandazwa ngaha mu gihugu ku biciro bishimishije bitatuma ku masoko abantu biruka umuti wa kane rero ni uwo gusanura amabarabara kuko no munsi amabarabara atari make tufashe nk'ibarabara RNR cha mu Bujumbura cha mu Kayanza Ngozi kimuyinga limeze nabi ufashe nk'ibarabara rya Bujumbura Rumonge ushika Nyanza limeze nabi kandi ayo namabarabara makuru acamwo ibifungurwa byinshi byo bine rero tuvuze niwo muti tubona wotuma ibiciro ku masoko yose mu gihugu bigabanuka ku rugero runiniya noneho rero na ya mishahara yitwa kwa mitoya gaca ishobora gutunga abakozi abavuga yuko umuti ko kuduza umushahara tusanga twebwe uwo muti ataliwo kuko ubwa mbere hoho kibazo c'ubuzima buzinze ni kibazo kiraba imice yose y'abarundi baba barakorera utwabo canke abakozi bahembwa imishahara cyo gituma rero umuntu cyo cyukwibaza ati mbega none kugira ngo umushahara w'umukozi ushobore kumutunga bwo kongera angahe mbega igihugu cyo bakiyafise mbega yova hehe ugasanga rero inyishyure y'ivyo bibazo nayo nyene iragoye cyane gose gusumba ibyo bindi
ito ni 650 z'ubutare bwo mu bwoko bwa lithium na titane nibwo bwashowe mu mahanga kuri uyu wa kabiri Kibeye Hassan umushikiranganje mujejejwe harimo ubutare asigura ko hariho nubundi butare buriko ubwinga biciye mu makoperative akorera mu by'ubutare nabwo ne bwimirije gushokwa
no muzi rero turamutse dutangura yo gushora ubutare ubushika amatoni 650 hafi amakamyo ashika 25 harimwo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane ugwaruka gwabandanje rukora amakoperative gwegeranya ubutare ubu rero tumaze kwegeranya ubutare hafi nkuko nayivuze tugira dushore no munsi amatoni 650 tukaba tuzongera mu ndwiza gushora kuko dufise ubundi butare buri mu stock hafi novuga nti amatoni 60 ya opal hakaba arimo amatoni 50 ya jasper ubutare bwa jasper bimba mu bimbi hakaba arimo n'amatoni ashika 60 ya quartz ver ayo yose ari ngaha muri stock tumaze kwegeranya mu bikorwa by'ugwaruka mu bijanye no gucukura ubutare hakaba arimo n'amatoni arenga ijana ya lithium nayo nyene ari muri stock hakaba ariho n'amatoni ashirenga 20 ya terrar n'ayandi ashika 150 ya amethyste ivyo rero kabere bikorwa bimaze kurangukwa n'amakoperative y'ugwaruka turiko turakurikirana hakaba ariho ayandi masite hambavu yayo twari dusanzwe twimba hafi masite 13 twarongereje ayandi masite 48 ariko arimbwa tubandanya dushukura ubutari butandukanye ubwo butare rero nibwo turiko turegeranya kugira ngo twongere tubushore bushore kuramira uburundi n'abarundi n'abene gihugu twongera tubandanya gushimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu we yatweretse inzira tuzocamo kugira ngo dushobore gufasha igihugu gutera imbere
isanganiro inami sumbingimba
abunguruza abantu babajana muri Congo babakuye ku isoko ya Bujumbura City Market aho benshi bita kwa Sioni barashima kubona urubibe ruri hagati y'u Burundi na Congo ruri mu gatumba gwa ruguruwe baba abo bunguruza abantu canke abarangurira imirimo itandukanye muri iyo soko Bujumbura City Market bavuga ko batari bagishobora gutunga imiryango yabo kuko imirimo yari yarahagaze kuva uwo mupaka w'ugawe bose hamwe bagasaba leta ko yokugurura n'izindi mbibe zicugaye urujanuruza bibandanye mu karere n'inkuru tubaza Jean Marie Vianney na Kumana yishikiye ku isoko Bujumbura City Market
mu gihe twashika ku gituro kiringa aho ku isoko ya Bujumbura City Market beshi bita kwa Sioni igihe cy'isazi neza gatondo kuri wa kabiri hibonekeza uruja n'uruza rw'imodoka nyinshi zija muri Kongo n'abantu barangwa na kanyamuneza kubona urubibe go mu gatumba guguruwe umwe mu bunguruza abantu twavuganye akavuga ko bashima kubona ugo rubibe guguruwe kubera ngo bari bugarijwe n'ubuke
Turashima cyane kubera ko twatumaze imisi tumerewe nabi gose n'ubukene nakazi kari karahagaze twahora twirirwa mu makartie atakaje twari dufise ubukene twari dufise n'imiryango abana n'abagore tupanze amazu twari mu bihe bikomeye gose
n'abarangurira imirimo y'urudandazwa muri ico kibanza bavuga ko kuva ubwo rubibe go mu gatumba gugagwa ubuzi bwabo bwaciye buhagarara bagashimira umukuru w'igihugu kubona ubwo rubibe guguruwe ngo bizotuma urudandazwa hagati y'Uburundi na ko ngo rusubira kumera neza
ugashima ukuntu yakuba wa prezida wacu yagiza kigoro umupaka ukuguruka ko abakongomani baraza mu Burundi bakagura ibintu byinshi akandi kigoro abavanderi muri Kongo barinjira yo cyane kandi beshi ubuzi bari bwarahagaze
twebwe twakiriye neza kubera bamwe bamwe twasaga dupanze inzu hari harayageze aho bagira batirukane kubera mahera ya kwaruyo yatwakuranga mu isoko rero ko igihe bari buga yari akumupaka n'ubuzi bwake buhagarara shimi mukuru w'igihugu kubona yatoguruye umupaka kubina tukoreye ni ibintu by'amateka kweri yubavwe
na terambe ryasoye kuboneka kubera ko bamwe muri twege hari nabo twikoze kuvuze ko twararondeye turabihombye kugira turi kuvuza abagwa bandanye twe twaragize uruhombo rudasanzwe benshi muri twebwe uno munsi turamenya niyo bageze benshi baragiye baravangaha
abo barangurira imirimo ngaho ku isoko ya Bujumbura City Market bose hamwe bagasaba ko n'indi mipaka icugaye yo kugurugwa kugira boroherwe mu mirimo yabo ya misi yose
Icyo twosaba ngo bandanye ibikogwa by'umutekano abibaye ngombwa n'iyindi mipaka ituguruye bakaraba nimba hari umutekano ayo bakayugurura ariko mu gihe atamutekano hari bakabangira
turasavye leta y'u Burundi na leta ya Congo gukomeza umutekano mu bice byose kuri frontiere kugira ko ibino bintu nibizosubire kugaruka
nosaba umukuru w'igihugu apanura karera kagure abinjira kontorora neza n'ikindi twamusaba nyine ari umubyeyi bamutoye aserukira Afrika yose yoraba kaduserukira nibukavu akugurura tukatangura akazi
urubibe ruhuza Burundi na Republika iharanira intwaro rusange ya Congo go mu gatumba kwari kugawe kwigenekerezo rya 12 kigarama umwaka w'isi 2025 bivuye kubagwanyi b'umuhari wa M23 bari bafashe igisagara cha Buvira rukabagongeye kugurugwa kuri wa mbere igenekerezo rya 2023 ruhuhuma umwaka w'2026
Jean-Marie Vianney ngenda kumana tugukengurukire tuve hano i Bujumbura tuje mu Kayanza abanyagihugu bo muri commune Kayanza intara ya Butanyerera batewe impungenge n'ingaruka babona inzoga zikaze zigurishwa mu macupa ya plastique ziriko ziragira ku magara y'abazi hereza bavuga ko uretse kubasinzikariza amagara bamwe muri abo batagitunganya ibikorwa by'umungo zabo nko gusumira imiryango abo banyagihugu bagasaba leta gukurikirana neza amahinguriro akora bene izo nzoga ngo kuko uko bukeye ko bwije ubwoko bw'izo nzoga burushiriza kwiyongera tubakurikire muri ano majwi yigiranijwe na mugenzi wacu Patrick Sengiyumva
mbona bamwe zarabasinzikarije ubuzima abandi ugasanga ntanimbaga bagifise zo gukirenga abana bafise kwere nzoga kweri mu bisanzwe bakwiye kubanza kuzagarika zimwe imyambiro myinshi cyane sinze kareza ubuzima abantu aho umuntu ayimwe ugasanga yivuke saa sita saa tanu saa saba kumva nta kuntu ntiwaja ku mirimo yiwe yabyutse ayo masaha
abantu bafata utwo tuyogo dusarabwaye hari abitwa ngo ni bangara mateka bamwe bamwe habirirwa barashwana n'abantu ubundi nawo kaza wumva ko bwateje kweri maze imisi numva umugongo undya abandi nabo kumva ngo bamene kimitwe izo nzoga zo sarabwaye zirica kisho tubona zari zikwiye guhagarara kuko ziriko zirica ubuzima bw'abantu
magara dufatiye abantu bazihereza zimeza kubera usanga unamuravye mu isura ameze nk'umuntu akanyararaye eti ikintu iyo bikwiye nko gukora izo nzoga kweri buze hagarika ko si nziza ku bantu
ugasanga afise umuntu arugo muhira ntashobora kumusumira kubera iki kakabanga leta kweri yari ikwiye kuraba ubwo buyoga bw'ubangara kabanza bashikabe kwihagarika kwera
abantu bazihereza ntibazi gutandukanya ikibi n'ikiza kandi nabazikora nuko kandi nikidutera makenga nababemerera makampani menshi gukora inzoga ugasanga no munsi nanyoye hozagara ejo nanyoyezana ugasanga ntidufise amoko azwi arizubona hadutse bishasha ariko abavyihereza bibazimiza ubwenge hanyuma amaguru akavyimba intuguti kagendera biri umubiri wose ugasanga abo bantu no gutera kabariro muhira ntibigikunda naye icirwa gusuma cyo curumva ko ntigikunda kuberako izo nzoga zirimo imyuka mibi ico leta ikwiye gukora n'ukuraba neza inganda zikwije ubuziranenge inganda zitagira gasembwa kabarizo zemererwa kandi bakaturinda kunywa inzoga za moko menshi kuko twebwe ntidufise ubwenge bwo kumenya uburyo bwo kwitandukaniriza izo dukwiye kunywa n'izo tudakwiye kunywa usanga kenshi abantu bashaka akabasinziriza akababoreza vuba ugaca usanga umuntu wese ashoboye gukora ubushakashatsi bwo kuronka ikintu kiboreza ntarebe ingaruka ku magara y'abantu leta ari bitugwaniriza dusigarize vyibona bishoboye kingira amagara yacu nka Primus nka Musteri nimba bemeye inganda z'inzagwa zisanzwe izo nganda nazo bazisuzume
abo banyagihugu rero akaba ari abo mu ntara ya Kayanza hano makuru tuyabandanirize mu manuko bw'igihugu abarimyi bishuzifumbire y'ibirarane yo mu bwoko bwa Europe muri zone Rumonge ya commune Rumonge intara ya Burunga baridoga ko batariko baratunganirizwa uko bavyifuza ariko atangwa iyo fumbire kuri uyu wa kabiri bikaba byatanguriye ku kajagari aho itangirwa umwe wese ashaka kugenda atunganirijwe Hamza Sinankwa na bose arongoye zone Rumonge akavuga ko hafashwe ingingo yo gutanga ku rugero rungana ifumbire yari hari abandi barindiri yo avuga ko iri kwiraza nkuko tubigwirwa na mugenzi wacu Jean-Pierre Misango
habanje kuba impari nyinshi n'umusunikano umwe wese ashaka gushikirwa bamaze kumenya ko ibirarane by'ifumbire yo mu bwoko bwa ire bitabakwira abarimyi baronderera ibirarane by'ifumbire mbaruganda yo mu bwoko bwa ire muri zone Rumonge batanguye kuyironswa kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'indwi yose bahabwa isango zitubahirizwa kubashikiriwe bashima ko bahavuye bakaronswa ifumbire barihiye naho yamaze guca kwa kubayibuze nabo banegura ko bateshejwe umwanya w'ibindi bikorwa by'iterambere kenshi hambavu yo gucegwa kurima bakavuga ko bahombye kabiri bagira ko basaba ko iryo tangwa gifumbire ryo tunganywa neza urishe ayasigaye akagira ko atahana ifumbire yarihiye Hamza Sinankwa na bose arongoye zone Rumonge avuga ko byabaye ngombwa ko basabikaniriza imifuka 200 yifumbire yo mu bwoko bwa ure yari mu bubiko bwa zone Rumonge amakartier uko ari 8 agize iyo zone ku rugero rungana n'ukuvuga imifuko 25 kuri buri quartier abadashikirwa abasaba kurindira iyindi yariko irazanwa mu Rumonge nkuko warongoye zone Rumonge abivuga abihawe n'abajejwe kuyizanaho mu Rumonge mu bubiko bw'iyo fumbire itangwa muri zone Rumonge kuri uyu wa kabiri hakaba hari imifuko 200 y'ibiro 50 umwe mu mifuko 1510 yarihiwe nkuko warongoye zone Rumonge abivuga Jean Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Uracha bugacana yandi mu magara y'abantu
ihungabana ry'inyifato rigaragazwa n'umuntu akuze canke umuyabaga agira inyifato itabereye biturutse ku kibazo aba yaragize muri kahise kitatori umuti atanaze ngenda kuri yo yanonosoye ibijanye n'amagara yo mu mutwe n'inyifato asigura ko ivyo bibazo biva kuri byinshi nk'umwana atitaweho kuva akibaho gushika ku myaka 14 kubera ko hari ivyo umwana avoma muri se na nyina atahandi ibiri bucanandi y'amagara y'abantu na Ornera Mucu
abana kenshi ngo barakomerekera mu mbanyi canke muhira n'ababyeyi batabizi bigatuma nko guhera ku myaka y'ubuyabaga bagira ihungabana ry'inyifato atanaza ngenda kuri yo yanonosoye ibijanye n'amagara mu mutwe n'inyifato asiguraho kuva umwana gisamwa gushika ku myaka 14 ariko iringo gihambaye ku mwana ngo kuko acabuma mu rukundo ku bavyeyi biwe asigura kandi ko kuva umwana kivuka gushika ku myaka 7 umwana usanga umutima wiwe n'ubuzima bwiwe bufatanye n'ubwo umuvyeyi basangiye igitsina nyuma iyo myaka gushika ku myaka 14 umwana acatangura kugira imigenderanire canke gushaka kuva mu rukundo ku muvyeyi wadasangiye igitsina
muzobona kenshi nko kuri iyo myaka ya mbere navuze umuvyeyi yatashe akana hagatora nk'ikanzu ya mama wiwe kakayambara kabaka yo karavoma mu rukundo ni bya bindi atari biharage n'umukiri wabahereza ariko umwana avoma mu muvyeyi ugasanga kana karaje ngo mama we wakarere ugasanga gahungu karaje gafashe inkofero ya se cyangwa kirato cha se gashize mutuguru karuko aripima kuvuga ko mu rujya mwanya umwana abafise igisharara cy'ubusa n'umuvyeyi basanga igitsina inyuma iyo myaka ni cyangwa cyo cha kabiri kwise complexe de dupe igihe umwana acagaruka akaza kugira imigenderanire n'umuvyeyi badasangiye igitsina agahungu kagira imigenderanire na mama wiwe umukobwa agira imigenderanire na se wiwe
abandanya sigura ko umwana agira ihungabana ry'inyifato kubera ubwo rukundo yateza kuvoma ku bavyeyi ataruronse ikindi ngo ntahanda ruvoma ngo kuko ku zindi nshuti nk'izivukana n'abavyeyi biwe bahava mu rundi rukundo rutandukanye n'ubwo buvomye ku bavyeyi
ibyo bihe rero iyo bitagenze neza ukunda kubona kenshi nk'aba bavyeyi baba bafise abana bwo ugasanga bakora kure y'umuhira ugasanga umwana ageze muri cha kiringo akeneye umwe avomba ku muvyeyi muvyeyi adahari kandi ngene bimeze mwirema ry'umuntu ibintu imana yashize muri papa ntushobora kubikura muri tantire no muri tonto babiri muri uyo muntu nyine abo bana baragaragaza ibimenyetso by'ihungabana mu gukura kwawe
atanaza ngenda kuri iyo henonose bijanye n'amagara mu mutwe n'inyifato asigura rero ko uwo mwana akomeretswa n'ibintu bitandukanye nk'igihe ataronse ababyeyi bamuba hafi kubera akazi cyangwa umwana yakuze ari impfubyi umwana yacutse kare ariko rero ngo bitigire byinshi bakira by'abana bagize ihungabana ry'inyifato n'abana usanga bakuriye mu ngo ziri nk'amatati
ababyeyi bamaze gutata kenshi batana ibirake mu bijanye no kurera abana umwana arasaba ikintu papa bwira nyoko yasaba ikintu mama giraso abo twakira cyane rero abana dusanga bavugwaye izingwara z'akabonge aba bana baje mu ibarabara aba bana bata amashuri ibiharo biriko birerekana ko ni abana bava mu ngo zifise amatati abantu ba mbere bishikira gusumba abandi ku bana kubana kubera iki muri wa mwanya wo kubona bavuga neza bacye batangira kubona bagashwana kandi nababwiye ko mu mwana harimo ikigega avoma mu muvyeyi adusha avoma gushwana kwa papa wewe muri wa mwanya wo kubona mama mwitwararitse azobona mama ari kararira bacagira muri cha kiringo cyo kuvoma bagaca bavoma ibitaribyo
abavyeyi ngo barakwiye gutahura ko guha ibya nkenerwa bifadika abana bo kubambika neza kubagaburira imfungurwa nziza bitaza bisubirira kubaha urukundo rufatiye ku bintu bitagaragara nko kwitaho umwana mu gufata kanya ko kuba kumwe nawe umuvyeyi akamuganiriza akamenya uko yiriwe icamuryoheye n'icamushavuje
ino ngaha makuru twateguriye aciye arangirira hanshimire mwese mwateza abiri shimire na Eric Uwimana mfashe kugira nshobore kuvuga munyumve kuri micro mari kumana Evariste Nzikobanyanga